Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, nongeye kubasuhuza muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi kuri FM 94.9 na FM 95 n'ibice bibiri.
Abari ko rakurikirana n'ubutungane, ubutungane n'urundi gwego. Umukuru w'igihugu acabwira ubutungane guhagarika. Tubanze twakira aba bantu. Imanza zirabandanye ukuri kwanda.
Uyu ni Willy Nyamitwe, umujyanama mukuru ajejwe kumenyesha makuru mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ni kubashaka rero gutahuka bava mu buhungiro, bava mu mahanga, ni mu mwanya mu makuru. Uyu munsi umwaka uruzuye neza, mu Burundi habaye umugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza. Ibiro bijejwe kumenyesha makuru mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi byatunganije uyu munsi ikiganiro mbwirwaruhame n'abanyagihugu, abategetsi batandukanye ndetse n'abamenyesha makuru. Nyuma yacyo umujyanama mukuru ujejwe kumenyesha makuru mu biro bya President Nkurunziza, Willy Nyamitwe, yahaye ikiganiro cyihariye umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Willy Kaneza. Willy Nyamitwe yemeza ko abantu batari bake barimo batahuka bava mu buhungiro mu mahanga, ariko ngo ntibivugwa uko biri. Ariko aratangira atubwira ikigwa leta yakuye mu mugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi hashize rero umwaka.
Icya mbere ni ugushira hamwe no gushaka gutsimbataza demokarasi n'ubumwe bw'abarundi n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi biri mu banyagihugu n'inzego zijejwe gukingira imbibe n'izo mutekano. Icyo nico cigwa nyamukuru yuko amase ya kera atagihoma urutaro. Kera wica umuhutu abahutu bagaca bija mu batutsi bakica, wica umututsi abatutsi bagaca baja mu bahutu bakica. Ariko ubu n'ababigerageje barabonye yuko abarundi bemeye gushira hamwe kandi bipfuza yuko umuti wabo uca mu biganiro udaca mu ngimba.
Uyu munsi kandi hari abantu bakunda umukuru w'igihugu, novuga nti begereye bakundi n'ibyumviro byiwe, bamugira bati nyabuna uri se barundi tuguhanuye ko aboza muri abashatse guhirika ubutegetsi bahagusaba ikigongwe, wo baha ikigongwe maze nabo bakaza bagafasha kubaka igihugu. Mbega aracyiteguriye mu mutima.
Ica mbere umukuru w'igihugu n'urwego, n'urwego rutegerezwa gushira mu ngiro amategeko y'igihugu, utangure kubwirizwa shingiro ukamanuka no ku yandi mategeko yose. Umukuru w'igihugu rero nta burenganzira afise wenyine kubwiwe wo guhindura ibigirizwa shingiro cyangwa amategeko. Abari ko rakurikirana n'ubutungane, ubutungane n'urundi gwego. Umukuru w'igihugu acabwira ubutungane ngo hagarika. Tubanze twakira aba bantu. Imanza zirabandanya ukuri kwamye. Ayo niyo amategeko, niko bimeze. Nta muntu rero yashatse kononera abarundi. Tureke ko ari uko bishaka gusa. Yononeye abarundi, yatumye tuja muri ano marira, yatumye dusubira inyuma no mu vya demokarasi. Murazi ko amatora twayakoze mu bihe bigoye cyane. Uwo muntu yovuga ko aje ati jewe murambabarira narihenze cyane narahenzwe, nimunshire muri ibi, nimunshire muri ibi, ivyo ntibibaho. Nukuvuga ko nubwo uwo mutima wobaho, hari amategeko y'igihugu cy'u Burundi ahari. Amategeko rero nk'umurundi cyangwa nk'uri igihugu arivuza ko abarundi bose babivuzimo bagasubira ibuntu. Ariko nk'ubutegerezwa kubahiriza amategeko y'igihugu cy'u Burundi nawe navyo ategerezwa kuyakurikiza kuva ku ntango gushika ku mpera.
Abantu bagitangura guhunga, hari n'abatangwe guhunga imbere yuko hatangura imyiyerekano yo kuyamiriza ikingo cya Perezida Nkurunziza. Perezida Nkurunziza yayemeje yuko azokora ibishoboka byose kugira ngo abantu bagaruke mu Burundi. Mbega uyu munsi hari ibitegimwa mufise byamaze kugaruka, koni yo yivuga ngo hari abarenga 270,000 bakiri hanze y'igihugu.
Cya mbere ibiharuro bitangwa si ibiharuro twemera, ni ibiharuro bigwizwa 3, 4, 5, 6 ku mvo namwe mutayobewe zijanye n'imvo z'uko haba hariho iby'abantu bashaka gushikako. Abahunze nivyo hari habagiye mu gahoro n'abagarutse. Nk'ubu nk'umundwi zibiri ziheze mwashobora kubona ko mu ntara ya Rumonge honyene haje abantu barenga 30,000, hari abantu bamaze gutahuka. Mugabo nk'abo ntawo bavuga, abantu bavuga bagiye gusa. Abagiye nabo bajanywe na byinshi, hari habagiye imbere y'ubukwimigumuko itangura bagiye kwera ibihuha byashikirizwa na maradiya mwamwe n'abantu bamwe bamwe ngo ye mama hari imbonera kure zifise ibigwanisho zigira zirare mu batuze ngo zibice abantu barahunga ngo ye mama ngo hariho ngo aho bagiye barandika ku miryango ngo bazokwicwa ngo hari ibindogo byimbwe mu kirundo abantu n'abantu baragira ubwoba akagira ati mbega ibyo bigira bishike ko byavuzwe ni radio reka mbe ndahunga mugabo benshi basanze bari henze baragarutse n'ubu rero nta kintu tukovuga tuti turetse kuja mu byerekeye ibiharuro nta kintu kibabaje nko kubona hariho umurundi cyangwa umurundi kazi ari karagorerwa makambi y'impunzi nashaka bumwe nashaka babe babiri cyangwa 10 cyangwa 100 cyangwa 1000 muhira ni Burundi twifuza ko bose bagaruka abo nabo baguma bakwiragiza ivyo bihuha canke bifuza ko barundi bame bariko barangara abo nabo nibateshwe bate abarundi ntibazo bihanganira
uyu rero ni Wirinyamitwe umujyanama mukuru ajejwe kumenyesha makuru mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu kigano cy'umwihariko yahaye ijwi rya Amerika kuri uyu munsi bujuje umwaka habaye umugambi wo gushaka kugira ku butegetsi bwa president Nkurunziza Wirinyamitwe yaganiraga n'umunyamakuru wacu Eloge Wilika neza ikigano cyose uko cyakabaye mushobora kugisanga ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com no kuri Facebook VOA radio yacu nkuko mubyumvise rero Wirinyamitwe avuze yuko muri muntara ya Rumonge yonyine ubwayo abantu barenga 30,000 bamaze kuva mu buhungiro hagati ariko hari abarundi bagera ku 1,000 bamaze kwirukanwa mu Rwanda bavuga ko basabwa kuzosubirayo bafite ibyangombwa turi kumwe n'umunyamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze arakurikiraniye inkuru Jean Bosco
Igo ndabumva Thomas
Niko ibi byangombwa bavuga ko basabwa ni byangombwa bimeze gute
Ego cyabena abyana uko abo bantu birukanywe batangwe gushika ejo umwe munyuma baragwira ku mugoroba ariko rero abategetsi b'u Burundi bahavuye baja kubara mu gitondo cya kare batangura no kubajabutsa uruzi akanyaru abariho rero baheza bashikana ahitwa ikinyovu ku mutumba uri muri commune Ntega abo rero bavuga yuko birukanwa ibyabo byose byo barimeyo ari abagiye bari bamaze imyaka itari mike ishobora no kurenga 10 bavuga yuko amasambu bari bafise imirima y'ibiharage n'amatungo ingurube n'ibindi baje atabye bazanye abashobora kuzasaga bafise utuntu two dukoresho two muhira bagasabwa kuzosubirayo ari uko bafise ibyangombwa kuvuga za mpapuro za murekarengane zemera umurundi kujabuka mu bihugu byo hanze nka rese passe passeport n'ibindi
none abo bantu barakirwa gute mbese mu magambo make barabajyana hehe ni ukuvuga ni mu nkambi ni mu ngo nimba hari abantu bazi imyaka 10 ubwo se baracyafite ingo bakirwa gute
ikintu cyihutiwe kubera ko ibijyanye n'abantu byagiye kusa n'ibivugwa cyane n'abategetsi barindiriye umwanya utari muto umushikanganga w'intwaro yo hagati mu gihugu yagiye kwashika nk'igihe cy'isa 10 abahati yafatwa inkingo yuko babura matari canke bamustanteri bamakomine cyane cyane ko benshi baturuka muri komine Ntega yuko baheza bakabashikana mu ira iwabo ariko mu kurindira bamustanteri baciye barabatwara cyo kimina babura matari b'intara za Karusi na Muyinga kugira ngo babe barabegereza intara zabo gushika ubu nitwomenya ko abatagira iyo baba uko bazwi igitigiri nta wudi neza ntiturashobora kumenya aho bazoca bashikira
urebye neza abiganje muri abo bantu bava mu Rwanda bavuga ko birukanwa ni abana ni abagore ni abagabo ni abantu bameze gute
kiboneka nuko bavanze ariko abagore n'abana biraboneka ko aribo ari benshi ariko harabonekamwo abasore harabonekamwo urwaruka benshi ariko bavuga yuko bari bagiye gukora ibikorwa bito bito kurima cyangwa gukora ibindi bikorwa bito bito byo mu mihanda
Jean Bosco ukomeze rero udukurikiranire inkuru zo kuyiduha neza
naho mu kanya
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri uyu wa gatandatu kandi ni umunsi mpuzamahanga wahariwe umunyagihugu nyamara ku batwa bo mu Burundi uyu munsi urabibutsa ko badaserukiwe bikwiye mu nzego zigize igihugu nk'uko ubwabo babyivugira mu biganiro biteganijwe guhuza abarundi arusha abatwa barasaba guhabwa byibura imyanya 10% mu nzego z'ubutegetsi z'igihugu cy'u Burundi Fidelite yishatse aratugezaho iyi nkuru
uko umwaka utashirekeza 14 ukwezi kwa gatanu amakongara ahimbaza umunsi wahariwe umunyagihugu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu hari umunyagihugu abatwahurikiye mu mashyirahamwe kwiteza imbere bashimye kurabira hamwe uko ivyintwa bitunganije mu gihugu no kugera ikibanza cy'umutwa cifashe kugaho batwa uyu munsi ugeze mu gihugu kugabo uhumiriwe ugeranye n'andi moko ari mu Burundi
bisa nkuko turi ko tujya mu iterambere abahutu bavuyemo n'abatutsi bashitse ahandi
uravye ntantu maje kurikirana ibintu bica ku maradio amanama aba zawumva bavuga umuntu n'umututsi me bakibagirwa umutwa gi haranca nibaza ati none ni kubera iki umutwa batavugwa eskerere man hariho mu iki gihugu
uburenganzira turabufise kuko tugerageje kuraba mu nyubako yibwirizwa shingiro ry'u Burundi barerekana neza ko ubwoko bw'abatwa ari ubwoko nk'ubundi nk'abahutu n'abatutsi
naho biruko mu nzego z'igihugu cyane cyane mu namashinga amateka n'inkunguzo amateka hari abatwa batatu batatu ibyo bibanza ntivyavuye amatora ahubwo baragenwa bivuye ku burenganzira bahabwa imbigizwa shingiro ry'u Burundi haba ico bita cooptation mu gifaransa kuga batwahurikiye mashirahamwe yo kwiteza imbere ibyo ntibikwiye Karenzo Pelagi umukenyezi w'umutwe akaze muri iyo nama ati hariho abatwa badaserukiwe
nta na hamwe turumva hari mu stanteri w'umutwa abatwa bagiye mu matora abandi bene gihugu ntibifuza kubashyira ku ntonde z'imbere twari twivuza ko mu makomine cyangwa mu ntara tworonka babura amatari babatwa tukaronka na ba mu stanteri babatwa kujya n'abandi barundi bose baserukiwe kukabize turabafise gushikubu
atagihindutse ibiganye bihuza abarundi bitekanyije kubera yarusha mu gihugu cya Tanzania kwa 2021 kwezi kwa gatanu biruze kumenyeshwa ibiro by'umuhuza w'abarundi Benjamin Mukapa aho rero umwe batumiwe muri iyi nama yahuje abatwa bahurikiye mashyamba yo kwiteza imbere yabwiye abatwa bamutumiye ko ibyo biganiro ari akajyo keza ko gushikirizamwo iyo bakiye Jean Nduwimana arongoye ishyirahamwe ry'urwaruka ikingi bijanye n'imidugararo association de lutte contre la violence
murabona ko hari ibintu byinshi mwagomba kuba mufise cyaba abahutu bafise n'abatutsi nk'ubu murazi ko iby'inzego bica muri ibi by'ibiganiro ati murazi abakenyezi ko baharanye yarusha ya mbere bakaronka ibice 30 baba baravugiramo ubu bucatangura yarusha ya kabiri naho murahafitiye chance yuguja guharana nabo kugira ngo baronke aho bavugira
ibyo bigiye korohera aho ngo kugabatwa kubera ko umwe washinga amateka ngo kugabatwa yaje muri yo nama menshi je ko abatwa baronse ubutumire bwo kwitaba ibiganiro bizohuza abarundi iyarusha mu gihugu cya Tanzania abo batwa bavuga ko badusaba muri ibyo biganiro kuronswa n'imiburi buri bice 10% mu nzego z'igihugu gahungu cedeo asakira batwa mu namashinga amateka
twararose ubutumire budutwari arusha waragize na kanama kwebwe rero dusaba yuko abajejwe gutegura ibyo biganiro bazoba batumiye abatwa yuko bazomuha akanya agashikiriza icyumviro ciwe kugira ngo icyo kibanza akibemwe bikwiye kwebwe twaramutumye tuti ibice 10 n'amaburiburi uko usaba mu bisanzwe ntasaba biki kuri aritegereje tuti reka dusaba ibice 10 urumva nk'abo 10 nk'ibyo bice 10 twavuze kwijana umva dukeneye ba mustanteri tubaronke babura matari tubaronke munze guzose zijejwe gutwara igihugu tubironke
abatwa bari kimashyamba kwiteza imbere basaba guserukirwa mu nzego zitwara igihugu n'imiburiburi ibice 10% aho ni mu gihe mu yano mango ibyizo shingiro ry'u Burundi riha abatwa ibice 30% abatutsi 40% naye abakenyezi bakaronswa n'imiburiburi ibice 30% mu nzego zitwara igihugu ibujumbura mu Burundi fitete ishatse cy'u Amerika
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika huri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF ryambukishije u Rwanda mu majonjora y'igikombe cy'Afrika cy'ibihugu ry'abatarengeje imyaka 20. Irushanwa rizabera muri Zambia umwaka utaha. Nk'uko rero itangazo rya CAF ribivuga, riributsa nyine bwa mbere na mbere ko mu cyiciro gishize Uganda yari yakuyemo u Rwanda, ariko u Rwanda rwarareze ruvuga ko Uganda yakinishije abakinnyi bane batari bafite uburenganzira. Tumwesigye Frank, Ahebwa James, Rwarirwa Harid na Kiza Martin. Amatariki bavukiyeho yari muri pasiporo zabo yaratandukanye n'ayanditse mu makipe yabo basanzwe bakinira muri Uganda, nk'uko rero u Rwanda rwabigaragaje mu kirego rwashyikirije CAF. CAF rero yarabisuzumye, maze nk'uko ivuga mu itangazo ryayo isanga Ahebwa James ariwe wenyine amatariki adahura, amatariki yavukiyeho yanditse muri pasiporo ye n'ayanditse mu ikipe ye atandukanye. Bityo rero Uganda ikurwa mu irushanwa nubwo yari yatsinze. U Rwanda rero nirwo ruzakomeza mu cyiciro gikurikiraho cy'amajonjora mu mikino itaha, gutangira no kwishyura. U Rwanda ruzahura na Misiri. Hagati aho, bwa mbere mu mateka umunyafurika yabaye umunyamabanga mukuru wa FIFA, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi, ndetse ni n'umutegarugori. Yitwa Fatma Samba Diouf Samoura, akomoka muri Senegal. Nk'uko itangazo rya FIFA ribisobanura, Fatma Samba Diouf Samoura yavutse mu 1962, amaze imyaka 21 akorera amashami atandukanye y'umuryango w'abibumbye, cyane cyane FAO na PNUD. Yakoze tuvuge nko muri Chad, Madagascar no muri Nigeria, akorera rero iyo miryango. Umunyafurika rero, umunyafurika kazi ubaye umunyamabanga mukuru wa FIFA, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi. Muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika.
Kaze mwumvirizi gikino intamenwa gutegurirwa na studio Ijambo, igisata cyo kumenyesha makuru cy'ishyirahamwe Search for Common Ground mu Burundi.
Madamu hanje basha niba azira gutanga imidari ku bantu bitanga kuruta abandi mu kino gihugu.
Hey,
basha nukuri wewe ntazo ugusabira.
yo hewe mbega. Yemwe je uhangera ninda nindesho umudari bo umperike.
Umbe ndakubyira tujya tuntu ukora utwita duto utwo dutuma ingo zitera imbere, ingo nazo azikwa zigize umutumba. Ingo ziteye imbere naho umutumba uteye imbere. Imitumba nayo akabiri igize komine. Basha mbaye ndageza ngaho gusa.
None ganya kuba wa musitanteri. Yo ko namanza ngaha ku komine ari ku kugora gusa. Icyo kintu bompera umudari w'agashimwe cyo barigi.
Nuse kuvuga kuza kungora hanje. Ubona noza ndaronka abantu benshi baza kungora nkawe. Ngabamiriwe.
Sa? Sinabumvise.
Mufasoni hanje ndakubyiye. Noronka ku misozi yose umuntu umwe ameze nkawe. Nukuri kose ikomine yacu toteri imbere. Abakuru bagatangara amazi. Yego.
Nyakuba wa musitane.
Ndakubwira.
Uramba barira. Sinzi ko ari bujuju ufise. Mugabo nubu. Simbona ikintu cyo tumushima gucyo.
Sawa. Ngirango basi ndakubaze.
Mbaza ndakwishura n'ukuri. Kuko gushiruka amazinda byo ndabifise.
Sagaseje twari muri rero. Biraboneka.
Ego no mwishure sinavuye kubera ubujuju. Ni kubera ababyeyi bankuye kugira ngo ndabafashe udukogwa two muhira.
Oya biraboneka.
Kuko nari nsanzwe ndifura.
Aho byo wigaho byari kuba ibindi bindi. Umuntu uciye ubwenge wagarukiye mu wa gatandatu gusa harakaniye wiga za kaminuza naho.
Mbega ibyo byavuze ko nize gushika mu mwaka wa gatandatu. Wabikuye hehe kanyinya ko wawe
Nawe urantwenze. Ntuzi ko mvise urutonde rw'abaremesha kiyago ku mutumba ku mutumba n'amashuri bize.
Ah,
ndabifise ngaha
ndabyibutse. Yego ndibuka ko ko wabidusabye mugabo nyakoba ba musitanteri hari icyo wagira ngo mbaze
yego cyane ndavibuka nagira ngo mwire tujya duti wazanye ngo bashira ku miserege ukibanza cimbingo bingo tugwanye ntukura bakongera bakatugaburire bitungo iyo wadukuye
tujya nadukuye hariya mu ikomini wacu ndaduhawe n'ugejwe ndimo hanyuma nca ndatugwiza cha ntangura no kuduha ababanyi ngo nabo batworore
ntiwumva none nk'ivyo yumvira ko wundi muntu yokwiyumvira ari nde nka batari intwari mu mfasoni nkawe ngaho anyi twicaranye none gakuno munsi wari watonze kare wipfuza iki
jewe numvise amakuru mu radio naho nkenesheje muhira sino kwicara ntatohoje neza ibyari byo
umvise byiga mu mfaso
nyakubaho numvise ngo hari ha makomine ari karakira abantu bahunguka nagira ndakubaze ko ni iwacu hari ha bariko barahunguka
niba mwe nako ndavuka uri intwari koko urwambe aje kubimbaza
none nivyo ashanke sivyo ganyakuba
hewe mwana mbega uranywe tuyoga nkaguha ko narinda dufise
emwe ego Mubisanzwe sinahora nywa arakini kuko turagaruka naranywe agakombe gake abo twari kumwe baguze kuko nta mazi safi twaronka hariya
Ese maduke ntacu tukugira kuko turacara udutobe
reka numve ukujoha mugu wanje urakoze cyane
none gakibona kunyatsa indaro y'uyu munsi uri kubandanya uja hehe
Na konfise na raja nzineza kata hari honja lakini ndavuka hindi watu tu
nuna wewe nababze ufise chake vene wanyi
wapi bara fuye bozi
yo
ama guma iwa pitu wa vote
yo
mama kwa nashime kuhungana arashitse hari yasina mararika muwa sigara nje nyene
yo None mama wawe imisi mwamaranye ntiyakubwira iwanyu canke mwahunze wungana gute
Yemwe wahunze jewe ndi mutoye kidogo Ikino ntabyo nari nshibuka
Naho utakivyibuka ngabo nawe no numva uvuga ivyumvikana
Ego ndavuga neza kuko aho twashitwari twenyene tukavuga ururimi rwacu gusa
None wewe kuvyukuri wipfuze iki Nugire ngo nuko kubabaza kibondo nuko kugira nyene ubuga hazozira nzemenye ico ndamubwira Ego
jewe atashije mubonano batera no basaba kwanda barenga Ahagira umwana namu mukambe abazazi
Oya nawe tutarayivugana na nyene rugo Washaka ukaburigumiye ngaho Ntacho wononye
Mama mimi Akene zo wononera Mama muzazi yari yaranciriye umugani ngo ndazosonza nigumye ngo bizonkunga
Ego kibondo Yushonje ntugoke mwana Abakubona baragufasha None tube turaganira uyo muvyeyi wawe yitwa ngwiki erega hawo sangana ninda muzi
ibyo
yego barira twumva
mama yitwa Daforoza
hewe utinye ko wawe yitwa Daforoza
yemwe
woba wibuka izina giye wagikirundi
ngo ya kwanza kama ni ina marushwa
Ina marush.
Bega Prof Bosco. Kwa zindusi na maki. Na chigu fisi tanga mura na gato.
Na chofisi entuti. Washak uno mosi was dressing mora.
Ha.
Hewe.
Na hili ndo kwenda kufasha kat.
Wash. Akuno mosi. Na kuhupu shoboi.
Ati.
Nakira abantu nawe abantu benshi usanga baje bafise amatati y'abagore n'abagabo umva nawe ntavyoshoba kandi atana uratunga no munsi
kandi gana musanere urakunda kunjokora
ase gucoza none nawe cyo wibwiye
none urandondere inkwano nzoce ndamurondira
ndege gitangara
ati gitangara
inkwano irondero taronka umugire urabanza umunyeri cyane matuzo tubivugana neza
urazi ga musanere ndakubwira jena kusabi. Wewe kusura mfasha baze bantore nzembe umuhanuzi wawe. Ndonka gashara gafatika nzoshi ndongurura abi.
Ndakumvise.
Ndamuzane.
Ugomba kusubirira.
Oya data wanje inkezi kero gwo wireha nzitonda nta mwana wabantu nzokwegera
mpanga.
Ntagira ico namugaburira.
Oya burya boss ko ndaguhanura. Ashaka kutimbe muhungu. Kese burya twahitangwe dutinya. Oya batura batunze kandi muzi neza.
Oya ntibyoroshe mugabo. Sha sanzora aba. Nuko nyene muri no commune ya umenga barakenye. Ash bararonde ndahebura.
Reka kuvuga nti warabye.
Musita. Aho rada cyari kinzanyeganya ko. Nende gusaba musitante. Ngo muze mudutegura ijya saa.
Ijya anye ya commune.
Tuko turitegura kugira ngo dutangure kugira ibikino. Dutangishe dufaranga duke duke. Kugira ngo dutangure kwigenga. Ko nibona kubiguye.
Yo. Ngabo Bosco. Sha. Nukuri. Cyo cyumviro cyawe cyari cyi.
Oye nivyo.
Ari kijya sare kabisa nishura kuboneka muri iminsi.
Utigiga mstani.
Yego.
Uti nshaka kuboneka.
Basha, ntubona ubunyene. No munsi nyine turiko turavugana.
Eh?
Mukanya. Dufatiye akiramo bahunguka. Izo tura kuboneka twamaze kuronka handi tuzobashira. Kandi nizeye ko namwe mwe tuzobasaba kandi mwadufasha kubakira.
Nisaba gaive. Reka kugira amaso ningu dukore mu minwe.
Ndagiza
yanguriye. Turamutse neza rega hani turi Sivyo? None, abana babigeme suko. Igiye bariko barakura batangura kwishariza kugira ngo base neza nyine. Nta gitangaje kimwe.
I'm going to go to the house.
I'm going to go to the house.
Ngwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa
ufise icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940 Studio Ijambira abasezeye naho ubutaha
natwe turabasezeyeho kandi tubashimira cyane mukomeze mugubwe neza n'ijwi rya Amerika radio yanyu.